iyi mwumva ni ijwi rya Amerika. Ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika birabandanya mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda dusamiranira kuri FM 93.3, mu Burundi ni FM 99.9 na FM 95.2. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere itariki 10 ukwezi kw'indwi umwaka w'2017. Dusamiranira i Washington DC. Muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro. Uyu ni umwanya wa cha kiganiro muri Sanga, ikiganiro mushikirizwa n'ijwi rya Amerika kuburi munsi kuva kuwa mbere gushika ku Imana. Ikiganiro gihaka ryo ababijejwe mu karere kacu na cyane cyane mu Burundi n'u Rwanda, bakagira icyo bashikirije abatwumviriza, namwe mukaharonkera akaryo ko kubaza ibibazo cyanke gutanga intererano. Ikiganiro ni cyanyu, ivyumviro n'ivyifuzo byanyu tuvyakirana yompi. Ariko reka imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina, dutangurire kuri aya makuru avugwa mu Burundi, aho umugizi wa nabi yiswe umugira uwagize ukora iterabwoba yateye grenade ku gasozi Shinya n'umutumba Ngoro muri komine Gatara mu ntara ya Kayanza. Grenade bavuga yuko yahitanye abatari bake. Turi kumwe n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye kuri telefone. Pierre Nkurikiye, turabaramukije.
Nanje ndabaramukije, ndaramukije n'abariko baratwumviriza bose.
Murakoze cyane. Umwanya turiko turavugana, mwo tubwira ibitigiri by'abakomeretse cyanke by'abahasize ubuzima ingene bingana?
Abahasize ubuzima ni abantu batanu, hanyuma abakomeretse nabo ni 43. Muri abo rero bahasize ubuzima harimo abagabo babiri, umukenyezi umwe, umwana umwe yabasize imyaka 10, hamwe abona baciye batebyo bikiba, hamwe n'umunyeshuri umwe yiga mu mwaka w'8 yavuye apakira kwa muganga uno munsi mu masaha yine. Ibiharuro rero biranyuranye gato n'amakuru yanshi twashikirije mu gatondo, kuko hariho abari batowe nk'abapfuye ejo bikiba bajyanwa kwa muganga bahavuye bafashwa n'abaganga bashaka kuri batatu, baratsinda biboneka ko batitabye Imana. Ni ukuvuga rero yuko atamunani bapfuye, ahubwo abapfuye ari batanu gusa.
Egome, mu matohoza mumaze kugira igipolisi, muramaze gufata uyo muntu canke amatohoza ageze?
Hari abantu bashika kuri batatu bikeko baciye bafatwa bikiba ejo nyene. Abo rero bariko barabazwa kugira ngo amatohoza abandanye, hanyuma uwoza bayakoze barankibyo ico gitogwa kibishe ce cy'iterabwoba adafatwe, hanyuma ashikirize ubutungane mu kubita intahe mu gahanga.
Ego, mwibaza ko uwo muntu yabikoze ugatwe kiwe canke yabikoreye ku murwi nk'uko tumenyereye tuvuga ngo imigwi yabitwaje ibigwanisho?
Ibyo ntibiramenyekana kuko atarahera, ariko ikiboneka ni uko grenade yari ije igana umuntu witwa Nzandimana Claude asanzwe arongoye ikigo Fesisar cyo mu Kayanza, ari nawe yari yegeranyije abantu kugira bagurire agacupa ko yari aciye aho kuri uwo mutumba nihavuka. Yari aciye, hanyuma rero yari yegeranye abanyagihugu baramubwira ngo bagurire agacupa, hari rero akabaguriye bagira batanga kugasangira. Ni uwo muntu yaciye ateye iyo grenade ica ibona gukomeretsa abo bantu yica nabo.
Egome, Pierre Nkurikiye, vugira igipolisi cy'u Burundi, turagushimiye.
Murakoze namwe.
Egome, tubibutse ko kuri inkuru nyene Perezida Nkurunziza ku rubuga rwiwe rwa Twitter yashikirije ko ahojeje imiryango yabuze ababo muri ico gitero c'iterabwoba cabereye muri iyo komine Gatara mu ntara ya Kayanza, akongera akavuga yuko babikoze bazobihanirwa atagisivya. Murakoze, ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika birabandanya. Ubu naho n'umwanya wa caka kiganiro muri Isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mingisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi ry'Amerika ikiganiro ni muri sanga. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yashikirije ko yifuza ko ubwoko kitoba igifatirwa ko mwigabanganywa ry'ubutegetsi mu nzego z'igihugu. Mu biganiro yagiranye n'imvukira zo muri komine Ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura hagati mu kwezi kwa gatanu kuri mwaka w'2017, Perezida Nkurunziza yavuze ko afatiye ku vyigwa vyakozwe n'abanonosoye ivy'amoko, ivy'imico n'ivy'imibano bigaragara ko abarundi bafise ubwoko bumwe bw'abarundi. Kubwiwe, abahutu, abatutsi n'abatwa bose bavuga ururimi rumwe rw'ikirundi, baba mu gihugu kimwe c'u Burundi kandi bagasenga Imana imwe. Avuga ko atawovuga ko Uburundi burimo amoko atatu hanyuma ngo bongere bavuge ururimi rumwe. Mbega icyo cifuzo cy'umukuru w'igihugu kirashoboka turavye ibihe igihugu kirimo. Mu gihe inzego ziriho kandi zavuye mu masezerano abarundi bwabo bumvikanye ko zisa n'uko ari kimwe mu byatumye intambara zahitiye mu Burundi zihagarara. Mu kiganiro muri isanga cyo kuri uyu wa mbere twatumiye Jean-Claude Karerwa Ndenzako, umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Jean-Claude Karerwa Ndenzako, turabashimiye. Ego me, nibaza yuko atacu nihenze haba ku mazina canke ku cyo mujejwe gukora.
Wabivuze neza cyane, ibyo byose ni byo.
Urakoze cyane. Twatumiye kandi na Phineas Nigaba, umuvugizi w'umugambwe Frodebu. Phineas, turi kumwe kuri telefone, turabaramukije.
Amaho neza Aloyizi, turabashimiye, turaramukije abarundi bose bari kwatwumvira ndetse n'abandi bari mu yandi mahanga mu bindi bihugu byose.
Murakoze namwe. Nk'uko mbajije Jean Claude, nibaza ku izina n'ibyo mujejwe, nimba hari mwikosa mutubwire. Murakoze. Twari twagerageje kandi kurondera umuhinga mu banonoso ivy'amoko ariko ntitwashoboye kumuronka, abo twikoze ko twasanzwe bafatiriwe n'ibindi bikorwa. Ikibazo cya mbere reka tugitumbereze kuri Jean-Claude Karerwa Ndenza, ko umukuru w'igihugu yifuza ko ivyo byoshirwa mu ngiro muri kazoza karyari.
Umukuru w'igihugu yifuza yuko ivyo byoja mu ngiro bidatevye, ariko arategera abazirikana meza yuko igikorwa nk'icyo ni igikorwa kitamara umunsi umwe, kitamara umwaka umwe, gishobora kumara iminsi myinshi, ariko bitere bitebuke biciye mu isekeza yatanguje. Iryo sekeza nk'uko murizi ni isekeza rifasha abarundi kumenya imyifato ibereye guhindura ingendo, kuzirikana igihugu cyabo iyo cavuye aho kigeze n'iyo kiriko kiraja. Ivyo rero bizoca mu nyigisho nyinshi, bice mu biganiro byinshi, ariko bitere bitebuke abarundi bazota bavibuzi mu bazibuntu bategere yuko ivyo vy'amoko mu Burundi ari uruhendo rwakoreshejwe n'abasesa nkuyoze bobo barondera inyungu zabo batarondera inyungu z'abenegihugu b'u Burundi.
Ku bwanyu rero, si vyejo canke hirya yejo, ni muri kazoza kakure.
Uvuze ko ari vyejo byoba ari vyo, uvuze ko ari vya hirya yejo byoba ari vyo, mugabo ubundi avuze ko ari vyejo na hirya yejo ntubonejo umunsi ukurikira, ariko nuko ugushaka kurahari, umwete n'ubwiho kubikora urahari. Bizoba bitegerezwa kuba bitere bitebuke.
Ego me, muri ivyo biganiro aheruka kugirana n'abanyagisagara mwari kumwe nawe, abo batanguye kuvugana bo mwumva babivuga kwiki?
Abarundi barashima cyane. Mbere nagira ndakumenyeshe yuko atari nibwabaye bwa mbere abivuga, niyo atanguye kwivuga mu gisagara. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu ubutumwa nk'ubwo yatanguye kubushikiriza, kubutanga neza na neza hari mu gihe Burundi bwariko buribuka imyaka 2026 abarundi bamaze basezeranye kuvavanwa n'amacakubiri ariyo yose, bakabana mu bumwe. Amacakubiri yazingamitse Burundi kurusha ayandi, na cyane cyane amacakubiri ashingiye ku moko. Ayo nayo nk'uko kubatabizi n'amacakubiri yazanywe n'amacakubiri yazanywe n'abakoloni b'ababiriki. Umukuru w'igihugu ntiyabivuze rimwe cyangwa kabiri, mu nyuma yaho yaragera bisubiramo mu manama yatunganije yaba ayabene igihugu mu ntara zitandukanye cyangwa mu yandi makomini agize igisagara cya Bujumbura. Ibyo rero yaciye abigira kimwe mu bigabane bigize isekeza rihambaye ryo gufasha Abarundi kubibuzimu bakagira ubuntu. Ibyo bigashoboka ari uko babanze gukubitiza agatima mpembero, bakazirikana neza amajana maza y'igihugu cyabo, bakamenya iyo Burundi bwavuye aho bwaciye naho bugeze aho bugeze niyo bugana.
Ego me, reka tubaze Phineas Nigaba avugira umugambwe Frodebu. Umugambwe Frodebu ukaba waranatakaje umukuru w'igihugu aho yagandaguwe, bamwe bavuga yuko yagandaguwe kubw'ubwoko bwiwe ko muhutu, abandi bakavuga ibitandukanye ko yahowe ibyumviro bya politike. Ka ni kibazo cyavuzwe ko cyane mu Burundi. Phineas Nigaba, iki cyifuzo cy'umukuru w'igihugu mucakira gute?
Ni cyifuzo abantu bwo kwitondera, kuko Abarundi baracyafise ibikomere turazwe kahise tukaraba na kubu. Turazwe kahise ku Burundi, Burundi haragiye havugwa ko hariho abantu ubwo bw'abatutsi bari barigangiye ku butegetsi, cyane cyane ku bintu bijyanye n'igisoda, bijyanye n'ikijyandarume, bijyanye n'umuzindi nzego mu butungane byaravugwa. Ibyo rero byatumye havuka n'imigwi yitirirwa ubwoko parite hutu, iyo kugira ngo izohe ijambo abahutu. Rero urumva ko ntawovuga ngo ubwoko ntibuhari mu Burundi, ntawo bideha, kuko n'igihe twajya mu biganiro i Arusha mwibuke ko habonetse imigwi ibiri, hariho imigwi ihurikiyemo ubwoko bw'abatutsi aribo benshi n'imigwi ihurikiyemo abahutu, abahutu aribo benshi mu iyo migwi, niyo yaganiriye kugira ngo bumvikane ingene bosezerana n'ingene bazobana muri iki gihugu cy'u Burundi atawanjya wangura. Kandi icyo gihe baje ku masezerano yatumye igihugu gisubira ku nzira yo kumvikana yo kubana neza. Urumva rero abahutu n'abatutsi baragiye hamwe. Rero uwovuga ngo ashaka kugira ngo abihebe ngo ntibivugwe, yoba ariko ashaka kugira ngo mu Burundi twibagigwe kahise, kandi twarabiciyemo. N'ubu urazwe mu gihugu cy'u Burundi ibwo bwoko buriho, kuko ntawo bya ngaho ngabeshye ngavuge ngo uyu munsi iyo baje barada mu gisirikare bavuga ngo 50% y'abahutu na 50% y'abatutsi. Mu gipolisi ni uko nyine, mu nzego ziseruka igihugu naho nyine bavuga ati abahutu bazobaba, abatutsi bazobaba. Ibyo rero umuntu yobikomakoma muri kino gihe yotuma mu Burundi amaya amasezerano y'Arusha akirigana, kuko Abarundi baragize amasezerano n'ingene bazobana.
Egome, mu gihe abo Barundi nyene boja hamwe bakakiganira ko nkuko umukuru w'igihugu abyifuza batavuga, muratubabarira Phineas tusa nutwa n'abamutakaje gato ariko barabandanya bamurondera. Reka tugaruke kuri Jean Claude Karerwa Ndenzako, ivyo bivuzwe na Phineas hari ico bivuga ko?
Ico no bivuga ko nuko Phineas yomenya neza yuko aravuga ubwoko mu Burundi, abashyira imbere ubwoko mu Burundi, aragomba gutorera ibibazo by'u Burundi bishyigikije amoko, baba bagomba kubandanya bakamira mu coze abo batuzanyemo amoko yatubereye umuvumo ku myaka myinshi. Egome, nk'uko bivuga ntawo bideha, ntawe vuga ko amajambo umututi cyangwa umutwa yazanywe n'ababirigi. Ikibi ababirigi bakoze ni ukuyaha insiguro n'intumbero itandukanye cyane n'insiguro n'intumbero Abarundi bayaha. Ibyo biragaragara neza mu itegeko ry'umwami w'ababirigi yitwa Albert wa mbere, itegeko yashizeho kuwa 21 myandagaro 1925, mu itegeko ryatunganya intwaro muri Congo, u Rwanda n'Uburundi. Iryo tegeko n'iryo nkwezi y'akarongo n'iryo ntandaro y'amazimwe yazingamitse u Burundi kugeza uno munsi. kubera iryo tegeko imiryango mu Burundi yarasambutse yindi ratatana inyinganizo y'ubuzima bw'igihugu yari ishingiye ku miryango irasambuka kamera ko Burundi kamera ko imbuto mbi yaribwiye na batesa nkuyoze maze Burundi yaramenyereye guhimba yihimbaguye no gukora atiziganya kugira azosaze yisaba atahira gusabiriza ibyo byose bikava kubera imiryango yasambutse ubuzima bw'igihugu indinganizo y'ubuzima yayubakiye ku miryango yari imiryango myinshi imiryango yari magiriramire umuryango ubunye ugakeneye uwundi bamaze rero gutunganya abarundi kubashyira mu moko atatu kwabaye nko kubambura impuzu bari bambaye bari mu miryango babambika impuzu shasha y'amoko impuzu batamenyereye bafata ingendo y'uwundi ya ngendo y'uwundi ivuna igitavuzwe cyo nuko abahora batabarana barasubiranyemo abahora gushyigikirana bisubirirwa no gushyihana abarundi baraboneye barakwibarabara niko nobivuga ibyo rero nibyo mu gisoda haravugwamo ko mu gipolisi haravugwamo ko mu nzego haravugwamo ko mugabe ibyo byose ni umusenyi twubakiye ko ni ibyo nibyo biravugwa mugabe ntibisigura yuko ari ibintu dufata nk'ijambo ry'Imana ryo bavuga ko ridahinduka abarundi bazomenya ukuri bamara kumenya ukuri nta nkeka bazobisubiramo
ego me tu Phineas Nigaba yagarutse ku murongo wa telefone Phineas Nigaba mu gihe abarundi boja hamwe nkuko president Nkurunziza vyifuza yuko bizova mu biganiro vy'abarundi mu gihe abarundi boja hamwe bakemeza yuko bakwiye gufuta ibyo byo kwitwa bahuta batutsi n'abatwa mwebwe ntimwo bishikira
muri kino gihe turabinyene icuka kimeze mu gihugu sibyo twoshira imbere kuko ibihanze igihugu sibyo ntabwo twovuga ngo aba ari byo abantu batangura kuvuga ngo bakorere ko kuko icyo kenshi kibugu itwazo kuko abarundi hagati yabo barazi kubana neza mu butandukane bwabo nta ngorane bagira barashingiranira abageni mu bwoko butandukanye nta ngorane bobo bibanira neza rero igihambaye nuko toreka kugira ngo tuzane icyo kindi tubashyemo ikindi kibazo twaba twotora umuti ku bibazo bibahanze bakabanza bakabana neza bakaronga bakaba mu mahoro n'umutekano hamwe ibindi birizana ega ibi iyo abantu babanye neza birifuta mu mitima y'abantu si ibintu umuntu avuga ngo ngombe ngire programu ngo mpaka ngoruka ariko nabishyitse ko birizana kandi iyo arimo babyikoreye bivuye mu mitima yabo biba byiza kurusha rero ntawovuga ngo yohatira abarundi ngo kubivamwo ahubwo yokora ibintu yogira programa ituma haje icuka cyiza abakagenderanira bakabandanya bafashanya hama bakagenda babyibagira bo nyine kuko ubu byari byatanguye muri myaka kuva Museveni yarusha amaze gusinywa byari byatanguye kwibagirana urabinyere aho twari tugeze bitanguye gushyira mu kirigana mwino minsi cyo bituma rero ku bwacu tuvuga duti ntabwo ari umuntu yovuga ngo ndabategetse mu bihebe oya ahubwo umuntu yoreka bo nyene bakagenda babyikorera buhoro buhoro amagenerasiyo irunga ingano nyene zigezoge na zikurikirana bakagenda bibavamwo buhoro buhoro bakazasanga byarahize naho twebwe duhagaze kuko twebwe turaje muri iki gihugu cy'u Burundi ibyo bintu by'amoko nubwo tubideha biriho ntawoshoka ubunye ndavuga ngo aje ngavuge ngo ndabihindure ngo tunengo ashaka kugira ngo amasezerano basezeranye ayafute Arusha n'amasezerano yatumye abahutu n'abatutsi n'abatwa basubira kunywana rero umuze ngo urabifuse kandi hariho igitegeko rikiriho watume ngo ubakuye ku burenganzira bwabo nibaza rero ko abantu batokwitwaza ibintu bidafisa kamaro kwabari dukora ibintu bituma abo bantu babana mu mutekano babana mu bwumvikane
murakoze ikiganiro muri sanga gica kwijwi rya Amerika umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yashikirije ko yifuza ku bwoko kitoba icyo fatirwa ko mwigabanganywa ry'ubutegetsi mu nzego z'igihugu kuri iki kibazo twatumiye Jean-Claude Karerwa ndenza ko umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi twatumiye kandi na Phineas Nigaba avugira umugambwe Frode debu uri mu migambwe itavuga rumwe nuri kubutegetsi n'ikiganiro kandi giha karyo abifuza gushikira ico bashikirije kuri telefone turafise Francis Mugisha. Francis muratwumva?
Ego.
Ego me Francis Mugisha muherereye he mwifuza gushikiriza iki?
Ibibanza badafatiye ku bwoko ubu akaba ari habibona ko bikwiye inyuma y'imyaka 11 amaze atwara mbona umenga harimo ukwikunda birenze urugero kuko yarusha yariyo kandi yari yaserukiwe aho bavuga iby'ubwoko ntiyigeze avuga ko iby'ubwoko bitojyamo kandi iby'ubwoko nibaza ko aribyo byatumye aba ministre wa bonne gouvernance icyo gihe hanyuma yagi Ndugu gari ya shika nuhu.
Tuwasawe mnyarutse.
Awa hali venshi waji ya wali ichi kwa hali ichi kwa kuwe rugo kubuga hawa. Hali huo awatuti venshi ichi kwa kuwe rugo kubuga hawa kandi vivu ye. Kumugamwe ujiwe. Kuko avenshi ichi kwa nimbo nilakuri. Hali huo na wandi wafu ye nivyo waba hutu wazi rugo kubuga hawa njene. Ichi kwa naba sanga wali rero simboni inyungu yogira kuvuga ngo ni bagabura ubutegetsi bw'isuzu bwo mega bo cyabisunga iki ko ubu batisunga ubumenyi mu gutanga kazi abenshi tubona usanga ari abaya ara baba yo kubera imigambwe rero mbona izi ubwoko ntacyo bitwaye ubwoko ntaca ubwoko bukora mu akora icyaha kandi umuntu ntavuka azi ubwoko bw'iyi Ewe icyo mbono menya ni icyo bicitwazo kuko uko byo genda kose niba biri mu masezerano yo kubahiriza amasezerano uko ari akayakurikiza hanyuma umwe wese akamenya ko agiye gukora agiye gukorera igihugu kuko ubwoko ntacyo buza kumuhindura
urakoze
ariko mu gihe ikiri mu masezerano ya Arusha nyibaza ko atobikura
urakoze Francis icyumviro cyawe baracyumvirije reka Thierry nawe Thierry muri he?
Kano ku murongo.
Ego me Thierry irindi zina mwitwa nde?
Kumana.
Ego Thierry ndi kumana muri he mwifuza gushikiriza iki?
Nimicyumburana ko mba kubata batumire.
Ego.
Kandi na mbere nakomanda baramutse. Hanyuma ko cyerekeye icyo umukuru w'igihugu yashikirije n'icyumviro cyiza cyane. Ariko ugaragaje kuraba muri kahise dusangamwo ibitigiri byo mu nzego birabiye ku bwoko rero jewe ikibazo nari mfise nagomba mbaze onye avugira umukuru w'igihugu yuko icyo kibazo atoba kizanye mu gihe bariko barahindura ibwirizwa shingiro icyo kibazo umuntu akirazi onye hariho bariko baravuga yuko bagomba kuzohindura ibwirizwa shingiro rero icyo kibazo bagikuyemo no kuvuga yuko ibwirizwa shingiro ritanguye guhinduka bataragira kimwe bita referendum rero ikibazo nari mfise kindi kubera iki mu buti bwa leta usanga hariko haraba amarusanso mafatiye ku bwoko nicyo gituma nagomba kubaza yuko icyo kintu baba barakibangiraho gatoya kugira ngo babanze bafite neza murakoze
Murakoze cyane Jean-Claude Karerwa ndenza ko muvugira umukuru w'igihugu munyarutse mwishure aba bantu babiri
Icambere umutumire wa mbere yavuze kubijyanye na Arusha n'agenda mwese yuko umuntu wa mbere ashikiye amasezerano ya Arusha ari perezida Nkurunziza kuko mbere nibigabane bitari byagiye mu ngiro imbere yategeze kuja mu ngiro mbere ukaja ku butegetsi wowe wahaziye yarabishize mu ngiro ni nkijya ujya mu gihugu uje utatura matati y'amatungo n'ayandi matungo ni uyu mu gihugu uje gufasha Abarundi gusubiza hamwe no kurekuriranira sever no kuba ko amasezerano ya Arusha amuradi ishinga arayashyigikiye cyane ariko rero abantu bazoje barategera yuko amasezerano cyangwa amategeko cyangwa imigambi n'imigabo n'amateka agenga igihugu bijaho mu gihe igihugu kiba kigezemo bigahinduka bijyanye n'igihe igihugu n'isi mbere bigezemo igihugu cy'u Burundi kirakura igihugu cy'u Burundi uko amategeko n'amateka yo kwisahinduka ibintu byashobora guhinduka amasezerano ya Arusha yaza kurikira amasezerano y'ubumwe bw'abarundi n'amasezerano akomeye cyane abantu bakunda kwirengagiza mugabo afise n'uririmbo ruhayagiza amasezerano abarundi batoye biciye mu byo bita referendum barayemeza ayo masezerano ya Arusha yoyo n'abanyapolitike bakeye bagiye baravugana mbere bariragira no guha ijambo abarundi abarundi rero umuntu ashobora kugira icyumviro ciwe mugabo bakemera ko abarundi bose bafite ibyiyumviro reka duhe umwanya abarundi bicare bave hasi baganire banahana ibyiyumviro nibavuga bati reka tugume kuri Arusha abarundi bazoguma kuri Arusha nibavuga bati nyabuna ibintu bihinduke tubone yuko abazungu baduhenze mu rucamwe amoko atatu twisuye ku miryango biheze bibe nk'uko abarundi babishaka kuko gushaka kwabo nta n'umwe ashobora kukuvuguruza teravuga yuko intumbero shasha perezida Burundi ashikiriza yo kugaruka ku miryango ku mico n'imigenzo bakaranga by'abarundi byo bifitaniye isano n'ihindurwa n'ihinyanyirwa ry'ibwirizwa shingiro ibyo si byo na gato kuko nta kintu na kimwe washaka iryo bwirizwa shingiro nta n'icyo ribivuga ko gukoresha amoko mu bwirizwa shingiro nabivuze mu nama ngo ni kwa kubandanya twubakira ku musenyi kwa kubandanya tudakanuwa ngo tubone yuko icyo ababirigi babigiriye muri rya tegeko na kubarira babigize kugira ngo batugabure biborohe ingene bagume batujubagiza badutwara ubutunzi bwacu badusubiza mu njyana z'ubutabwana kugira ngo tugume dusinzirie.
Murakoze Phineas Nigaba, tubasabe namwe mugire icyo muvuze ku bya Francis Mugishana Thierry Ndikumana munyarukije. Dufise abantu benshi bifuza kubabaza ibibazo.
Nashaka ubwa mbere menyeshe ko amasezerano y'i Arusha igihe abarundi basezerana sabazungu batumye abarundi basezerana na barundi bonyene bagiriye inama ati tusezeranye tuzobana, kandi ibwirizwa nshingiro rikomoka ku masezerano y'i Arusha. Wemera amasezerano y'i Arusha rero uba wemera ibwirizwa nshingiro. Aha rero twashaka n'amasezerano ya Arusha yaraciye mu nama nshingamateka babyumve neza ko abashingamateka bayemeye. Ni ukuvuga hari abashingamateka bemeje ikintu n'abarundi babakeneye. Icyo gituma ntazi umuntu azoza aravuga ko amasezerano ya Arusha umengo si ikintu gifite umushinga ukomeye cyane. Nero nashaka menyeshe ko mu by'ukuri ababajije bahize kuvuga babuze ibintu bihambaye cyane kandi nabashimiye. Gusa ikintu kimwe abantu bumenya nuko iki gihe turimo turagicuka nyine gihari cya politiki, tukaraba ingene mu migenderanire bimegurundirane amakungu bimeze. Ubu si gihe yuko abantu twoza n'ibindi bintu novuga bisamaje abantu, ahubwo nituje ku bibazo by'amukuru bikomekomeye kugira ngo abarundi tuve muri ibi bibazo. Nawe ibibazo byo kuzana ibintu by'ubwoko nubwo kuba ari ibibazo byo kugira ngo basamaze abantu, kuko nta muntu atokwemeza neza ko mu Burundi amoka hari amoka arahari, kandi nticyari ikibazo abarundi mu butandukane bwabo bokwibanira neza mu gihe igihugu cyotunganywa neza. Twebwe icyo dusaba muri Frodebu nuko igihugu cyotunganywa neza umuntu wese akaronka icyo afitiye uburenganzira atamwana n'ikintu nk'uko ndadaye yakunda kubivuga. Rero twosaba ko abantu ntibaje bavuga ngo Arusha ntizwi. Arusha niyo yatumye n'umushinge wo kubana neza, n'umushinge wo gusubiza hamwe, n'umushinge w'amahoro n'umutekano. Kandi muri Arusha ibyo byose birimo inge n'amoka zose rukigwa. Uyu munsi rero twosaba ko mu by'ukuri ntagira umuntu yobikiriganya, ntabwo haragera abarundi turacari novuga ko tukifise ibikomere bitarakira neza, nibabanze barindire byonyene bizokwikora habonetse amahoro n'umutekano, abarundi bakaronka icyo bafungura bakivuza neza, abana bakiga neza, imigenderanire ikaba myiza, bizoca byikora.
Murakoze Phineas, ndabasemuze muracagagura. Turafise Vianney kuri telefone. Vianney, muratwumva?
Ego.
Vianney, mwitwa gutirindi zina?
Batunga Imana.
Ego me, muhagaze he, mwifuza gushikiriza iki?
Ene mu kisagara cha Bujumbura, nashimye gutira icyo nterereye kwivyo muriko muravuga. Jewe mwisanzwe sanzwe muri kaminuza neza ibintu vya kahise ni kahise yo Burundi rimwe
yego
nakuvuga rero tugerageje kuraba ibyamoko mu Burundi ugerageje kuraba kuva ukuntu Burundi bwagiye butwagwa imbere ya imbere y'umuzo w'abazungu ukaraba ubivyo ubwoko bw'abahutu n'abatutsi turabona gatake babanza kinini byari ifite mu Burundi
yego
biragaragara neza ko byagiye guhabwa intombero igisi uyu munsi avec la venema y'abakolonizateri
abakoloni abatwa abakolonije abarundi muramba bari
dusubije inyuma gatoya imbere ku bami hari imiryango myinshi kandi ibwami myinshi yari represente kandi bose barumva ko babaye amahoro ntibatinanira ku butegetsi
ego Vianney tugusabe ntudondore kahise ka kera ugerageze kufunyafunya unyarutse
ke tuje ku kibazo rero turabona neza ko abarundi bamaze guha ibivyo abahutu n'abatutsi ubwoko bakabishyira muri politike aha turavuga guhera dariza neto asante abarundi bake batangura kugiyana nico nawo mpamvu guhera muri 1965 hamaze gufa Pierre Ngendandumwe icyo kibazo cyaje yikomera cyane cyarabandanyije kugera muri 2000 aho hose hagenda haba ibintu byo kugabura ubutegetsi bihagaze ku bwoko muga injyane zagumyeho tukaca tuduga kugera muri 2005 avec hamaze gusinywa amasezerano y'Arusha muri komuravuga womengo ibintu byahirigiye kugenda neza ariko icyagiye kugaragara habaye agahengwe kumwanya muto cyane nticyabujije ko muri 2010 abantu benshi bapfa kandi mu bwoko butandukanye
Vianney Hatungimana mu ncamake murashigikiye icyo cyifuzo cyangwa ni mugishigiye
donc mu ncamake uravye ukuntu bimeze uvuga ko mu Burundi hariyo ubwoko bumwe genda mushikira cyane ariko kubikubura mu mitwe y'abarundi byosaba umwanya kuko nta na kimwe kimwe byigera bifasha abarundi uretse ko bibafasha ukuryana bagabangana ibintu by'ubutegetsi kandi ababishyira imbere z'abarundi bato bato n'abantu bake cyane
urakoze Vianney reka twakire nzomukunda muratwumva
ndabumva neza
ego me munyarutse mwitwa nzomukunda nde
Saratieri
ego me munyarutse
wo je nanje magaze mu gisagara cha Bubanza nukuvuga ko ukuntu bimeze nacyo kibo ikivuze cyari inyinererano nuko ko mu bisanzwe iyo nukuvuga ko uko kuntu bavuga ko atabwoko namba bwosubira kuvugwa mu gihugu je ndabona kumenga nibyo ukunda kuko kera kuva kera narindi ibyo by'amoko byari bihari mugabo kimwe gususubiza ubwenge inyuma nk'uko uwo mugenzi wacu abivuze mu bisanzwe byogorana kubikura mu mitwe y'abantu mugabo nanjye ndabishigikiye ibyo bintu
urashigikiye yuko bokuraho ubwoko bakitwa abarundi gusa
yego cyane rwose kuko ugiye kunabirara kuko nko muri Kongo nk'akarorero hari indimi nyinshi ugasanga hariho ubwoko bwitwa kuvuga ikirimi kiniki ubundi ubwoko ukavuga ikirimi kiniki ni ukuvuga ko rero natwe mu Burundi bwose mu ntara zose uko zingana tuvuga ikirundi twese
urakoze icyumviro cyawe bacyumvise reka dusabe Jean Claude Karerwa na Phineas Nigaba dutangure kuri Jean Claude Karerwa agiricha shikirije ku vya Vianney n'ivyanzo mukunda
mbabarire nashaka mbabarire gato nashaka mbanze shikirize ikintu gato kuvyo Phineas yavuze avuga ko ibirizwa shingiro rikomoka ku masezerano ya Arusha sizo na gato ibyizwa shingiro rirakomoka ku masezerano ya Arusha rirakomoka kandi ku masezerano y'abarundi rirakomoka kandi ku masezerano y'uguhagarika ingwano yatewe ko umukono na leta mfata kibanza y'ico gihe hamwe n'umuhari CNDD-FDD wari kuragwanya iyo leta urumva rero ibyizwa shingiro rikomoka novuga rifite amasoko menshi izo byose by'abantu bari kuravuga na byone na zoje baravyibuka hamwe ikindi kibazo ku mbere no mubazagira nacyo ukimumba abarundi duhora twibaza ati mbega umunsi abahutu bavuga ati ntitushaka kuja mu gisoda turafite ibintu tugomba gukora nukubwa uko igiso dabaru watosu vila kuinji na mwo ibzo yita mwo kwa vili visigai umuzi watosumbuga tuwege itugomba kujamu gipolisi nukubwa uko mwende mwoche mwa agarika igipolisi ikavano waho ala unila zoche wali yumvira uyumuzi nila rawejo na hija yejo wazi barabona kure barabe yuko uko wano wazo kuiga baga chugenge baga kuika nila hija mwenu kuhisi aliku washobora kujawa wala hinduka baga yaruka mubzi umviro baga shobora kuhindula na matege kuhizo vijane ya shikirije ya buzeru muhinga ya buzeru neza cyane ahubwo barakwiye kubona amasomo yasa akamwigisha ubwo ndumva kuri yogira ico mufashije sarase nawe yashimangiye icyumviro muri cyo bari mu kwigwa yashikirije nabyo ni byiza cyane karatsinda umukuru w'igihugu yasinye kuvira hasi no kwicarira ico kibazo yavuze ko yabyiteguriye mu myaka ishika 5 yari itaje cyane yafashe imyaka 5 yose araganira n'abakuru mbere arasa hijya no hino byigwa by'imibano mu bantu n'ibyerekeye imigenzo n'imigendranire rimwe bita mu Faransa sociologie n'anthropologie arisunga ibyigwa bya kahise ibyigwa by'abahinga bitandukanye araheza avuga ati mu Burundi harabaye ntihakabe atereka twigira inama y'intango shasha maze tuze dusigire iragigiza Burundi bwejo iragigiza rero so buje turafata ibintu ngo ko byakozwe n'ibigumuko bimere ko ubono mu myaka yose no kuvuga tuti byakozwe nabi tubihindure ibyakozwe neza tubigumane tutere tujye imbere
egome urakoze Phineas Nigaba Viane na Saratiere gire cyubishuye
ndashaka kumenyesha mugenzi wanje Karegwa ko ibwirizwa nshingiro ari kimwe mu bice bine bigize amasezerano ya Arusha kandi azaraba iyo bavuga ati zi la korda Arusha ntabwo bigera biresera ku ibyo bindi byose yavuze ni kuvuga ko ibwirizwa nshingiro rikomoka ku masezerano ya Arusha ibyo bindi ntibyagenda kwegera ko rero aba bagiye nabo nabashimiye nabakengurukiye gusa wumvise ko nabo batise amakenga bakavuga bati ni ibintu byo kwitondera si ibintu byo gushyira mu ndasa kuko byaramaze kujya mu mitwe y'abantu ni ibintu byo kubyo gufata umwanya muremure ni byiza cyane nabo bikaze babona ko biteye amakenga kandi ikintu giteye amakenga umuntu acyayitonda rero nabashimira ko bavuga bati mu Burundi nta wose ukavuga ngo ibintu abishyatanishe yogenda buhoro buhoro nacyo nicyo duhanura tukavuga duti ahubwo ni ako ibindi bintu bituma abo bantu babana neza mu mahoro n'umutekano bituma abo bantu bashobora kwiteza imbere ibyo bindi bazobyibagira ni naho bazotangura kwiyumvira n'ibyo bintu ngende byogenda bo nyene mbere uzosanga bari kubatanga intumbero abo barundi nyene ariko bitavuye mu bantu bo hejuru ngo dutegetse ibi kuko mu Burundi abarundi be murade ingene babanye iyo ku mitumba ntabirimbo ibyo bavuga ariko urabye cyahise ku Burundi nta wose ashoka avuga ngo ibyamoko ngo arabihebye yoba yihenze yoba ariko yubatse inzu ku musenyi kandi iyo nzu yubatse ku musenyi nayo nta gihe yomara twebwe turahanura rero abantu nibareke kugira ngo icyo kibazo aricyo gita kiza kinyaruka kuko utumengo ejo uyu mugambo wo guhindura ibwirizwa nshingiro byozova ngo bijyamwe nubwo umugenzi wacu karekwa atashaka kubivuga neza usanga intumbero ari uko uyu mugambo wo guhindura ibwirizwa nshingiro bashaka bijya biharuro byose birimwo nyene abarundi basezeranye bazobana bashaka kubikuramwo kandi babona igihe kari cyo iki gihe turimo ntabwo cyotuma ntabwo icuka ari kiza cyo umva ko namakungu ati kare ahantu batireka guhindura ibwirizwa nshingiro mbega handi byo cyo bidahindutse cyo bidahindutse ho bahe nareke kutubesha rero ratubwiza ukuri ko bashaka guhindura ibwirizwa nshingiro bado cyari byo bace bajyanye ngo twari twarabivuze ego twa bahantu baduti ntabwo uyu iki gihe sico uyu mwanya siwo ni habanza haboneke itekane mu bantu abahunze bahunguke hama mu Burundi naho haboneke imigende yandize ubundi n'andi makugu kuko nushaka kuvuga ngo uhindura ibintu nk'ibyo hariho ibintu bicuka kiri hagati y'abanyepolitike hagati y'u Burundi n'andi makungu hagati muri rusange ibintu bitameze neza
murakoze
ibyo rero ategeza kuboneka icyuka cyiza hamwe akora kwiyumvira ibyo bintu ariko nabyo nyine ni byo ari priority ibintu binyaruka.
Murakoze, murakoze. Twibutse abadufatiye mu nzira ko turiko turaganira ku cifuzo cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yifuza ko ubwoko kitoba icyo fatigwa ko mwigabanganywa ry'ubutegetsi mu nzego z'igihugu icyo yifuza yuko yo bikora muri kazoza ariko atari kazoza ka hafi abarundi bakiyumvira bakavavanura n'ingeso y'ubuhutu ubututsi n'ubutwa bakitwa abarundi ubwabo. Twatumiye Jean-Claude Karerwa Ndenzako n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi hamwe na Phineas Nigaba umuvugizi w'umugambwe Frodebu uri mu migambo itavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi. Turafisa bifuza kugira icyo bashikirije. Ezekiel muratwumva?
Ego ndabumva cyane, mwiriwe mwaramutse ngaho.
Ego me Ezekiel, irindi zina mwitwa gute?
Mwitwa Nitunga Ezekiel, ndi mu Rwanda mu gisagara cya Kigali.
Ego me
ariko mu rugo ni ngaho mu Kayanza.
Tubasabe munyarutse.
Nashaka kugira icyo mvuga kuri ikiganiro kuri sije muriko. Hari icyo nari nanditse kuri WhatsApp ndavuga ngo nshingiye ndebye ku ukuntu ibintu by'ubuhutu n'ubututsi n'ubutwa ukuntu byagiye bituzaniramo amacakubiri ugasanga abantu bagiye bicana dinari ndiko ndeba kuko n'ubu ngubu kuba turi ko twataye igihugu tugahunga ni ukuntu usanga ari abantu bavuga ati ngo ubwoko runaka ngo burabangamiwe. Nari nashatse kuvuga ngo ndiko ndeba kino gihe kigeze abarundi aho turi mbona ko ubwoko nta gaciro bugifise mu gucu Burundi kuko n'ubundi sinawo umuco wacu n'ibintu bagibaza ko bari baduteragiramo bakadushiramo nicyo navuze ngo kandi nshingiye kwa magambo uyu mugabo ariko aravuga ariko avuga ngo kubanza kubaka abarundi ngo n'imitima ngo n'ibiki burya biragoye ko abantu babiri batibona namwe cyangwa bavuga ngo burya ni runaka nanjye bigoye ko wajya hamwe ngo bashinge ikintu kimwe ngo bacyubake. Igihe cyo numva nshigikiye ni uko nkajya ari ibyo ngira ubutu n'ubututsi n'ubutwa byava mu gihugu umuntu akitwa umurundi kuko uri kureba nka kino gihe nk'ubu bishyitse umutwa akajya ku butegetsi ko umbona ari n'abakeya byagenda bite ubona nicye kintu cyamushigikira akumva ko afite icyizere yuko ubuyobozi bwe bwagiye ntagiye ubwoba. Numva buri muntu wese yaba iryo tegeko numva nayishyiriye yo guhindura kuko mwabivuze ngo arusha ntabwo ari bibiliya ntabwo ijambo ry'Imana ari ikintu kidahinduka. Niba abarundi barebye ahantu bageze bamenya ati ahantu turabye aho tugeze ibingibi ntabwo bigifite agaciro muri sosiyete y'abarundi.
Urakoze Ezekiel.
Yahinduka abarundi baka umurundi akitwa umurundi ikintu cyutwa n'ubutu n'ubututsi bikavaho. Murakoze.
Urakoze Ezekiel. Bakumvise abatumire. Turafise Jeremy muratwumva?
Ego ndabumva cyane, ni muri namwe.
Ego me Jeremy, irindi zina mwitwa nde?
Nitwa Niyonsaba Jeremy, nkaba ndi ngaha muri Tanzania.
Munyarutse amasegonde make.
Ego munsi make, icyo cyiyumviro cy'umukuru w'igihugu n'ukuri genda gishyigikiye cyane kuko uravye ibintu byo kuvuga ngo ubuhutu ubututsi ubutwa ibyo byabona cyashingiro bifite nta naho byerekeje ibyo umuntu yavuga ati biriko bitwungura iki kuko ugereranije kuraba no mu bindi bihugu usanga hariho ubwoko bwinshi ugereranije kuraba nko ngaha muri Tanzania sanzwe usanga hari ubwoko bwinshi ariko ibyo byo kuvuga ngo babishyigikire ko babifatiye ko ku butegetsi ibyo ntibibaho umuntu atwara uko ashoboye si ukuvuga ngo umuntu yoca atwara ngo ni kubera ngo abari umututsi cyangwa abari umuhutu wumva yoca atwariye niba abahutu cyangwa yoca atwariye abatutsi wumva akaca kabamo ka kantu nyine kamere uko nyine ariko umugabo ibyo nk'uko nubwo nzi ngo bivuga mvuga ati ko bikura aho babikuye kandi bagashyiraho n'amategeko ibyo bintu ntabwo ubu bigarukana ahubwo bamuhari ivomo bose.
Ego me murakoze. Reka tugaruke ku batumire bacu Jean-Claude Karerwa Ndenza ko imbere yuko mwishura Ezekiel na Jeremy Phineas yabandanije abagiriza yuko icyo cifuzo kukizana iki gihe ari kugomba gusamaza abarundi kwibagiza ibihe barimwo. Hari icyo mwivuga ko imbere yuko mwishura ibibazo by'abantu babiri?
Ego cyane ndafite cyo ndabivuga ko ndabona ko sine yasi asa n'umuntu yasimbwe n'umutima nagomba ubwa mbere ndamuhumurize nagomba ndamuhumurize yuko ibyo bintu atari by'uno munsi nibirara bibaye no munsi kumbe nibizoba neje no munsi biza umugambi muremure umugambi isekeza rizo ishobora kumara imyaka naho cyo mara imyaka ijana igihambaye ku gihe cyo umukuru w'igihugu no ku bandi barundi babavyumva nk'abo bahejeje kuvuga nka Jeremie na Ezekiel nuko uburundi twoze gusigira iragi giza twebwe abahari twoze gusigira iragi giza tuvuga tuti niba babirwa basiga bononye twebwe twabikoze neza twabitumbereje mu nzira nziza ikindi rero bagomba gucumbira Phineas niho nagomba ankundire ndamuhubure kuko bitabaye uko nganyemerere abarundi bashobora kuzomuhubura mu mwaka w'2020 aho bucabera amatora wavuga ko ngo ibwirizwa nshingiro ngo rivuga ngo vira kordarusha nagomba kumusaba agenda asome neza mu ibwirizwa nshingiro mu gace bita preambire ni kuvuga intangamarara agenda arare ku rupapuro rwa mbere arabona meza y'uko iyo bwirizwa nshingiro yisunga koko ayo masezerano yarusha rikisunga kandi n'amasezerano yose yo guhagarika intambara rikisunga mbere n'amategeko mpuzamakungu agenga agateka kazi na muntu rikisunga n'ayandi mategeko menshi atandukanye aho rero ntibyumvikane ngo umunyapolitike nkawo umugero nk'ubwo ashobora kuba atarasoma ibyizwa shingiro izo hanyuma mu kiganiro nk'ikibazo yiteguye ahandi ho yohava yamaramara imbere y'abenegihugu
egome
rero ku byo bashikirije Ezekiel ari Kigali aba mukayanza hamwe na Jeremie wo mu gihugu cya Tanzania no kubashimira kuko bari mu barundi b'imboneza bumva ibintu bakirikare nibo bazodufasha guheza bakaje barabyumvisha n'abandi kandi azikomeye umunsi yatabura abaja kubyumva ndifuza ko na Sena yasa umunsi ibi n'icyubahiro bari ko arigisha izi nyigisho yozo kwitaba akumviriza ndazi ko nawe ne yumvaho anyuzwe icyo nagomba gusozerera ko umuntu ashobora kuba yemera ko amamuko y'umuntu ari kuremwa n'Imana nuko ibyandiko byo muri Bibiliya bibivuga cyangwa yuko amamuko y'umuntu ari uguhinduka kwinyabuzima kujya Charles Darwin abivuga icyo nafatira ko cyose uno munsi biragora kwemeza ko abantu bose badasangiye ubwoko niyo umuntu yatanguye ari umwe mbere yo gashobora kwemeza ko abantu bose basangiye ubwoko n'abantu bitwa abantu reka twihoze ko abantu bose boba ku isi badasangiye ubwoko twisunga ibyigwa n'ubushakashatsi ibyigwa by'imirano mu bantu byakozwe n'abahinga batandukanye turaba imico kama turatire kuri kahise imico n'imigenzo n'akaranga urabona iyo ubwoko atari ubwoko bwose bafite imico n'akaranga bwisangije intara cyangwa akarere bwisangije kandi bukagira n'uburongozi cyangwa kizigenza umwe mbere ya Sena yasa umunsi yombarira nka kizigenza w'umukuru w'abahutu mu Burundi ninde nibwaba ari ubwoko umukuru w'abatutsi mu Burundi ninde ubwo ari kizo zose zivuga amoko ni gutekera amazi mu bukangaga nituye kujya turemera twarari ishano ni kuri ababirigi babutanitse ishano abaturuze ntibakarabye mugabo harageze rero ko dukanura tukabona tukavavanura n'ibyo byose baduhenze
ego mikuri mwebwe muravuga yuko atari ikintu kiriko kirakogwa ejo kuwa kabiri cyangwa kuwa gatatu Phineas yorema rero sibigiye gushyirwa mu ibwirizwa shingiro vuba Claude Jean Claude Karerwa muratwumva
bidakumira CNDI biranditse ariko naho naho nibaragaruka bakavuga yuko ibyo byose barabivuga yuko kuja gushinga inzego twisunza amoko bizotuma amoko abarundi babandanye bayabonamwo amagabura nyama hariho byinshi basabye ibyo basabye byose rero ujya mugure katunga umwanya ukore uzoraba ibijyanye n'igihe tugezemo hari ibyo basabye kumbure bitazoja mu mugwi kuko ntibyerera inzara byerera igihe hari n'ibyo hari ibyo basabye kumbure bitohava bijya mu kuko ibwirizwa shingiro ntiryahinduka ejo cyangwa hirya y'ejo ntibisigura ko ritazosubira guhinduka inyuma y'imyaka itanu cyangwa inyuma y'imyaka 50 amategeko twumve neza ko ashyirwaho mu gihe igwaho n'abantu bakashyiraho igituma icyo gituma kitakihari cyangwa imbo n'imvano yatumye kitakihari agashobora guhinduka mugabo rero ntihagire Phineas na Areme ariko yame yibuka azirikana iminsi yose yuko ibyo umunyagihugu w'igihugu yavuze bitagubuzwa
urakoze Phineas reka nawe tumuhe ijambo yishyure Ezekiel na Jeremie mu masegonde make
ndashaka kugura ubwezi wanje amenye ko muri politike atari gutukana ari kubahana
kandi siwe yovuga ngo yarusha ashaka kwica uruhande ndamwumva kuko ntigeze ayemera ndamwumva cyane n'umuntu arusha iyo tuvuze arusha umengo ntashaka kwivugwa ibwirizwa shingiro rikomoka ku masezerano y'Arusha ndagisubiyemo kandi natekane Arusha izo abantu bazoyigwanira izogumaho nihagera ko bayisubiramo bazoyisubiramo bose bakoranye rero kuri bagenzi banje bashoboye gutelefona nabo nyene nashaka ndabashimire kuko batanze ibyumviro mugabo bamenye neza ko mu kigihugu cy'u Burundi baraje kahise nk'uko babivuga bakaraba na kubu si ibintu umuntu yose akira mu ndasa ngo anyarutse ngo ikibazo cyangwa ku gifutwe mu Burundi nashimiye uwo mugenzi wanjye yavuze ati nubwo bizotwara imyaka ijana numvise ko mushaka avuga umwanya muremure ni byiza muri icyo gihe imitima izoba yaratekanye muri icyo gihe abarundi bazoba batekanye kuko nibyo twifuza ega nta muntu ashaka kugira ngo akimwe barabayitwa ngo mutu mutuzi twese tupfura kasi atari byiza mugabo kubera ibihe turimo dushobora kuvuga ngo ubifute uyu munsi bonyene abarundi barabye umwanya amahoro amaze kuza hakabaho ibintu byo kwiteza imbere hakabaho kubana neza bigenda bifutika buhoro buhoro uzosanga byaraheze narabe kuva amasezerano y'Arusha asinywe ntihari amakaritsiye atagendwa bavuga ngo hajye n'ubatutsi bavuga ngo hajye n'ubahutu ariko amasezerano y'Arusha asinywe abantu baragenderaniye baratazibagira niki gito navuga ati umwanya twihaye umwanya tugatunganya igihugu neza ibyo kubyibagira n'akanya gato
rero
nashaka nsabe ko nawe yumve neza ko ari ikibazo cyo kwitondera atari ikibazo cyo kuvuga ngo uyu munsi ngo kije gukirajya mu byo ku ngufu natwe ku ngufu bikora muri ibyo bintu kuko bisaba ko hagende haba ihinduka kandi ihinduka riva mu mutima nakugira uhinduke hari ibikenerwa kugira ngo ibyo hinduka ribe nibyo tubaza kwakurondera tugashyira abantu tukubaka imitima y'abantu ibikomere by'abantu bigakira hamba abantu bakabona gukora
urakoze reka twakire Jean Claude kuri telefone. Jean Claude muratwumva?
Yego cyane.
Yego Claude, irindi zina mwitwa nde?
Iri kushaka.
Yego muri he munyarutse?
Turi Mwaro.
Yego.
Nagira nibutse Jean Claude Karegwa.
Yego.
Igihe imyigaragambyo yatangura mu 2014 aha mu gisagara cya Bujumbura.
Munyarutse?
Munyamabanga mukuru w'Irinyamitwe yavuze ati n'abantu bari kurushi bari kagwita abatutsi za karate z'intakorwa z'abatutsi musaga nyakabiganya na ngagara. Mbega none uno munsi niho babaye kuba abarundi bamwe. Kubera bashaka guhindura ibwirizwa nshingiro uno munsi yabaye umurundi umwe yamvugo y'iwabo yahindutse.
Yego.
Ubwo nibo wagomba gusenyura amasezerano y'Arusha yubakiye ku mahoro. Je mbona yuko amasezerano y'Arusha uko avuga bya by'ubwoko boba barabigumiza tukarindira ico ujya mu bwo kumenya ukuri n'ukurekuranira ico uzobanza guha Abarundi kubera icyo twawutumye gushika uno munsi ntikirashikirizwa.
Murakoze nico gusa.
Ego murakoze cyane.
Ego reka twakire na Alain muratwumva?
Ego ndabumva cyane.
Alain, irindi zina mwitwa nguki?
Mwitwa Irambona.
Munyarutse?
Ego jewe uwo mugambi n'ukuri bari bavuze wariwo nawe ndawushyigikiye mugabo ariko barawushyira mu ngiro nibo nashyigikiye. Burya akahise karabitwereka ariwe witwa Buyoya yashyize mu ngiro umugambi wo gusubiza hamwe ariwe yagize Unite National 1991 abigira wamengana ikintu cyiza mbwa nitashyitse ko kubera uwabigize na intention yari afite ufate cyari kimusunika wasanga atari cyo kiba kiriho.
Ego
Betura abde ubutegetsi buriho bwananiye gushiraho fete nationale yibuka abantu babuze bose urabona ko abantu babuze 2002 abantu bagiye baragiye bazo bitandukanye mugabo bananiye gushiraho umunsi bahuza usanga afite imisi yabo ariko bashaka imisi yabo ugasanga bananiye uko bashiraho umunsi uhuza abarundi bose aba bantu badoshobora gushira ibyo bintu ariko baravuga gufuta ubwoko mu banyagihugu ngo bacyanye n'ibibanza bya politiki saba bashaka
yego me
ama yikuru kugira ngo rosto rya internationale kuvuga ubusubiza hamwe kwa abanyagihugu kube
isegondi imwe
biba mu bikogo
nyarutse
nuko biba bakabikora mu ngiro hamwe indi bizokwikora sugufuta bamaze kubuta bagomba gushira mu ngiro cyane kugira abantu kunyene ba bashiraho ibintu byosanga mu minsi bica bibyara ibindi bintu ugasanga zangwana twagiye zirasubiramo zo zabazanye n'amishamba zo zigumye zikaruka
turagushimiye egome turagushimiye Alain Hirambona cyifuzo cawe bacumvirije Jean Claude Karerwa ndenza ko mwishure Claude na Alain mu mwanya muto cyane turi ko dusa n'abasozera
murakoze nagomba kubwira ubwa mbere Jean Claude yuko iyo sekeza rishasha yo kuzirikana igihugu cyo gufasha abarundi gutegera imyifatire ibereye kubijyanye n'igihugu cyabo atahurisa arisama no guhindura amasezerano ya Arusha. Amasezerano ya Arusha umuntu wa mbere twavuga ko yamye arashinga no barazishinga niyo cyo barepetera mu Rwanda kuko n'ibyo abandi bakora ko bagasha n'urujya mu gihugu cyo gutatura amatati y'amatungo n'ayandi matungo cyane no mu gihugu kumenya ko no kurekuriranira bari bakora ko bagasha kubushiraho we yarawushizeho. Hanyuma rero icyo nagomba gushyikirizaho nyine ni uko umuntu icyo mukuru w'igihugu agomba gushyigikira ahanini no gushimangira bwa bumwe bw'abarundi ubwo bw'abarundi kuko umuntu yihweje uruhara rudasanzwe imiryango yari ifise mu gushimangira ubumwe bw'abarundi ukihweza ingaruka mbi zatewe no gutatana kw'imiryango aho mbere usanga arayigize batakimenyana batakiramukanye cyangwa ngo bafashanye birabona ko byo bagiza abarundi basubiye kuri ryaraga ibyiza rya basokuru bakareka guhendwa babona birabaje kubona nk'akarorero kubona hari abicanye kubera amacakubiri y'amoko yazanywe n'ababirigi mu mamuko bari basangiye umuryango mbega waruzi ko hari imiryango mu Burundi myinshi isangiwe n'abahutu abatutsi n'abatwa utuyeno guhangaho ni nk'abajiji abacuri abanyakarama abaha abemengo abungura n'abakiga n'iyindi biragaragara rero neza ko mu miryango y'abarundi hariho koko ubumwe nyabumwe n'ubumwe nyabumwe bubarizwa niho bwami bubarizwa kuva na kera narindi ni naho bakoroni bashimikiye mu gusambura ubumwe bw'abarundi. Reka rero dufate umwanya buhoro buhoro yavuze ko Feneyasi yahejeje neza avuga ati umuntu ategereza kubanza gutegura imitima niyo mitima iri kuyategurwa ndamushimiye cyane yasozereye neza mbere ndamusaba n'imbabazi ku byo nashikirije niyo arayumvise ko nagombye kumutuka mu kuri siyo mico n'imigenzo siyo ndero y'iwanjye sina iyo batayumvise neza mugabo kwari kumuhugura no kumwereka cyane cyane ku bijyanye n'imvugo itumbereye.
Urakoze reka tumusabe Feneyasi nyene yishure Claude na Alain anyarukije
ba mu byukuri abo baheje kuvuga mbise ko bariko barakibura akibura ko ari ibintu byo kwitondera yewe najyewe naho nyine ndi kuko iki kibazo ni ikibazo gihambaye kandi kiriko kiravugwa muri kino gihe havugwa ibintu byo kwizana shingira imitima y'abantu ikijya mu mutwe so bituma rero abantu boze bararaba igihe ikibazo cyozanwa kuko utumengo kigabirije gutete igihugu kijya mu ngiro turazi ibihe igihugu cyo kirimwo tugasaba rero ko ubisanzwe abantu batoze baraheha ko ntabwo ku Burundi bihari kuko kandi ntibaze baravuga cyane babishyira ku banyamahanga. Uyu munsi nashaka avuge ko abakristo hagati yabo barashobora kwicana.
Urakoze
abahutu yabo hagati yabo barashobora kwicana.
Urakoze
n'ubwoko burasubiranamo hagati yabwo abantu gusa igihambaye tuve mwizo n'ibyo bintu bidusamaza.
Urakoze
ibibazo nyamukuru bitorerwa umuti tuve mwizo ngorane hama dutere imbere.
Urakoze Feneyasi Nigaba nkaba ngiriye ko ndabashimira
gushimiye yakuba mwese makuru nkashimira na mugenzi wanjye Karerwa twari kumwe ashimira n'abarundi bose bashoboye kutwumviriza nkashimira n'abashoboye kubaza ibibazo kugira ngo tubandaye urukeda kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere.
Jean Claude Karerwa ndeza ko namwe turabashimiye.
nanje baje gushimira wewe n'umutumire mugenzi nawo bose bakuye kujya America.
Ego mehe biganire bica kujya America birabandanya mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri micro Fatuma Almas Kararani we yadufashije gutororokanya ibi biganire.